tashimi yuko mandanya kumviliza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwiko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika, abari Uganda mu karere ka Kisoro, namwe mukatwumva tankumanzi kuri FM 88.8 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Milina Hazwe. Ingingo nkuru ziyagize mu Burundi, ikena y'igitoro rimaze hafi amezi atatu mu ntara nka zose z'ico gihugu ryatanguye kugira ingaruka mu bisata bitandukanye no kubarwayi.
Turiko turi gukuntu tukosite efektivema lo stock strategique y'igitoro ngaha kuntu babwira yuko lo stock karema ishobora yarahije.
Uyu ni Ibrahim Wizeye aramutswa ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka n'amasoko ntanganguvu ajeje ivyerekeye igitoro mu Burundi. Muyagezeho irya nino ku isi muri make, umugambwe ANC washinzwe na Nelson Mandela ufise ubwoba bwo gutsindwa mu matora y'uturere ariko araba muri Afrika y'Epfo. Hagati aho imyaka ibiri iri kwiri kungumura virusi ya corona yadutse, OMS ikavuga ko abimaze guhitana barenze miliyoni zitanu. Aya makuru yose turayarambura mu kanya isase sangwe ikaze. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Amakuru agezeho hirya nino ku isi turahere ku mugabane wa Afrika. Muri Afrika y'Epfo abanyagihugu biriwe mu matora y'abakuru b'uturere. Umugambwe ANC uri ku butegetsi ufise impungenge ko ushobora gutsindwa mu turere umaze imyaka n'imyaka utwara. Thomas Kamirindi abitugire ku muriri.
Aya matora na ya gatandatu kuva politiki ivangura moko apartheid ihirimye mu 1994 muri Afrika y'Epfo. Kugira ngo ishishikarize abantu kujya gutora, leta yashyizeho aho bikingiriza virusi ya corona iruhande rw'ibiro by'amatora. Abaturage miliyoni 26 nibo biyandikishije kuri miliyoni 40 z'abagejeje ku myaka yo gutora. President Cyril Ramaphosa yatoreye Isoweto mu nkengero za Johannesburg, arangije gutora avuga ko Afrika y'Epfo ikwiye kwishimira intambwe igezeho muri demokrasi. Kwiyamamaza byibanze cyane cyane ku buryo ANC imaze imyaka 27 ku butegetsi yananiwe gukemura ibibazo by'imiturire myiza no guteza imbere ibikorwa remezo nk'amashanyarazi n'amazi n'ubukungu butanga imirimo muri rusange. Ibipimo by'amatora byerekana ko abaturage benshi bashobora kuyima amajwi yabo uyu munsi ku buryo ishobora gusubira inyuma kurusha mu myaka ishize. Mu matora y'abayobozi b'uturere aherutse mu 2016, ANC yatsinze n'amajwi 54%. Niyo make cyane yari ibonye bwa mbere na mbere kuva ikigera ku butegetsi mu 1994. Mu 2016 rero yatakaje n'imijyi ikomeye nka Pretoria na Johannesburg. Mu matora y'uyu munsi ibipimo byerekana ko ANC noneho ahubwo ishobora kujya no munsi y'amajwi 50%. Bikaba kandi n'icyitegererezo cy'amatora y'abadepite ariyo avamo n'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu 2024.
Thomas Kamirindi urakenuye. Ibrahim Gandour yigeze kuba atwara umugambwe wari ku butegetsi muri Sudani ku ntwaro ya President Omar al-Bashir, akongera akaba yigeze kuba umushikiranganje ajeje imigenderanire ico gihe, yasubiye guhagarikwa uno munsi ku wa mbere, umunsi umwe inyuma y'uko arikuwe nk'uko bitangazwa n'umuryango wiwe. Fidel Niyongabo nizaje kutubwira.
Irekugwa ryiwe hamwe n'abandi batari bake bari bacuditse na Bashir inyuma ya kudeta yabaye mu ndwi irangiye ryari ryanebaguwe n'abagwanya intwaro y'igisirikare. Gandour yari yatawe mu mvuto imbere yaho bisabwe n'umugwi w'abashaka gusambura no kuyigiza kure intwaro ya Bashir yamaze imyaka 30. Iyo ntwaro yarangiye mu mwaka wa 2019. Yari yarekuwe mu ijoro ryo ku munsi w'Imana urangiye hamwe n'abandi bahoze ari abategetsi bajejwe iperereza ku ntwaro ya Bashir. Abandi bayobozi b'idini rya Kiislamu babiri bari bacuditse nawe, harimwo n'umugwiza atunga yitwa Abdel Basit Hamza, nabo nyene bari barekuwe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Umushikiriza manza mukuru w'igihugu cya Sudani yakuwe mu mabanga yiwe mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Umuvugizi w'ibiro vya leta agishyigikiye abategetsi b'abasivile bakuwe ku butegetsi mu ndwi irangiye yatangaje ko irekugwa ry'abo bantu ari gusubira inyuma ku bijanye n'iyubahirizwa ry'inzego za leta n'amategeko y'igihugu.
Fidel reka tugukengurukire nene bice ku masonga nkitangura mu myaka ibiri imaze yogoza isi virus ya corona imaze guhitana abantu barenga imiliyoni zitanu Thomas Kamilindi aragarutse
miliyoni eshanu ni wo mubaruzwi neza nyamara OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ivuga ko abazira covid bashobora kuba bawukubye kabiri cyangwa gatatu kubera abapfiri wabo bataragiye kwa muganga abazira izindi ngaruka ziyishamikiyeho n'ibibazo byo kutayipimisha mu bihugu bimwe na bimwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyari ku isonga n'abantu bamaze gupfa bagera ku bihumbi 746 ikurikirwa na Brazil imaze gupfusha abantu bagera ku bihumbi 608 Ubuhinde n'ubwa gatatu bumaze gupfusha abantu barenga ibihumbi 458 Covid ubu ni impamvu ya gatatu ihitana abantu benshi ku isi inyuma y'indwara z'imitima n'indwara zo kuva amaraso mu bwonko Ikigo cy'ubushakashatsi ku mahoro cy'i Oslo muri Norvège kivuga ko COVID-19 imaze guhitana abantu bangana n'abazize intambara zose ibihugu byarwanye hagati yabyo ku isi kuva mu 1950.
Leta ya Ethiopia yatangaje uno munsi ku wa mbere ko inteko za Eritrea zisha abakiri bato bagera ku ijana mu gisagara cya Kombolka kimwe mu bisagara izo nteko zivuga ko zafashe mu mpera zino ndwi Fidel Niyongabo atubwira ibindi kuri ino nkuru
urwego rujeje gutangaza amakuru rwa leta rumenyesha ko inteko z'intara ya Tigreya zishe imikangara irenga ijana muri icyo gisagara mu bice byacu zinjiyemo dusaba ko amakungu atokwihoza ubwicanyi bukabije nk'ubwo ndacu umuvugizi w'umugambwe uyoboye intara ya Tigreya Tigray People's Liberation Front Gatechu Reda yavuze buno nyene kuri ivyo birego mu gitondo cuno musi kuwa mbere. Ku munsi w'Imana Gatechu Reda yaratangaje ko abagwanyi ba TPLF bateye baja mu manuko bw'intara ya Tigreya bagana igisagara cha Kombolka n'ikibuga c'indege cyaho. Hamwe amakuru yo kwemezwa inteko za Tigreya zoba zitari kure cyane y'umugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba ngo babubaye bwa mbere zigera hafi y'umugwa mukuru kuva zinjiye mu ntara ya Amhara mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka w'2021 icyo gihe umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yarateye akama abanyagihugu bose kabasaba guhaguruka kugira bazimanganye inteko za TPLF mu gitondo cy'uno munsi wa mbere umushikiranganje w'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangaje ko atewe impungenge bikomeye n'amakuru avuga ko inteko za Tigreya zafashe igisagara cya Kombolka hamwe n'igisagara cya Desi kiri hafi yaho izo nteko zivuga ko zafashe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije yasabye impande zose guhagarika ibikorwa bya gisirikare zigatangura ibiganiro atabivanje gusabwa imbere yaho
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda barakoze bagenzi bacu Thomas Kamilindi na Fidel Niyongabo ku makuru badutorokanirije bakabaheje kudushikiriza ayo yose abagezeho hirya no ku isi muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio trouvewa akaburungu.com adresse za YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari turahere mu Burundi hamaze amezi agera kuri atatu havugwa ubukene bw'igitoro mu ntara zimwe zimwe hambavu y'ibiciro by'ibindi bintu byankenegwa iki kibazo cyatanguye kugira ingaruka ku barwayi bapfa kubera za ruse habaniha zitagikora reka ibindi kuri no nkuru tubibaze umenyesha makuru ijwi ry'Amerika Nairobi muri Kenya Eloge Wilikanez
Ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa esanse bumaze amezi atatu yose bwibonekeza intara ya Rumonge mu manuko bushyira uburengero isanzwe kwagwamo urucuruzwa cyane kubera ari ku nkengero y'ikiyaga Tanganyika n'indwara mikuru ya politike n'iy'ubutunzi Gitega na Bujumbura niyo yibonekeza kurusha ubukene ariko no mu zindi ntara haravuga ubukene bwa esanse nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika mu Kirundo na Ngozi mu buraruko babivuga hatibagiwe mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko mu Kirundo na Muyinga mu masoko yacu akora ku bitaro bitandukanye atashimye ku mwidondoro wayo uje habona yatubwiye ko muri zindwi zibiri Zeze harabagwayi bashengeye bitewe n'ike na gitoro kubera daruze habani hatabitoro zigira akenshi abana n'abakenyezi bibungenze barakunda kwitaba imana bitewe n'uko bataronka uburyo bwo gushika ku bitaro bikuru by'intara birababaje ibyo tubona niko bashikiriza mu ntaya makamba mu manuko ho muri iyi minsi nta nimajya esanse biharangwa igitoro cy'isengo kirabonetse kimara umwanya urumara nk'uko bimenyeshwa n'abahaba bamwe mu bafite ipeze ko roba n'abakoresha imashini z'ubusi yabidogera abategetsi b'iyo ntara kubona barabujije abatwara igitoro mu mabido bavuga ko kizira kikazirizwa gushira essence mu mabido kandi kuyikeneye yabwizwa kuzana icyuma ciwe kayinywera kuri station mutubwire namwe ingene tuzotera ubwato bukava mu kiyaga cyangwa imashini isya bikaza kunywa igitoro abategetsi barakwiye korosha ibintu niko bidoga Bamwe magendeje amapikipiki imiduga na za tukutuku z'amapine atatu byunguruza abantu ibintu bicishwa amafaranga bavuganye n'ijwi rya Amerika bamenyesha ko bashobora gutondera igitoro amasaha arenga atandatu bakemeza ko bigira ingaruka ku buzima bwabo
umugore wanjye ntafungura
na kamara maza kuko nkaje nahashitse kuva isaha zitanu ubu kabona amasaha tugeze usanga imoto niyo yaritunze umuryango mu gushyira nk'izi saha ntararo burije wibaza ingene umuntu aza gushobora gufungura umuryango aha turi mu kajembegete ntawe
kazi gasanaka hagazwe turaza tugatonda tukakibura tubibona uko
twe bwa matare n'abanyagihugu birabashikira twabice bibagora kuyungurutse
iziki turamurumenga ndase kuri uko umuntu arahagarara nk'amasaha nka 5 yose atararo
urumenga yataye
ku buzima bwa nyene banza n'ingaruka bintu ne yashya ntonze inzi ko nje kurondera rasiyo nkirwa nicaye muri station sindonke
ufite byinshi byica isaha zo gufungura za gize sindaronka n'igihumbi cyo kujya cya kabiri bene ibyuma bava badusaba amaperesema amaverese matuza kuronka
umushyanganje w'amasoko ntanga nguvu waremeza ko ari ubukene bw'igitoro Ibrahim Wizeye asigura ko buterwa n'uko igihugu cyanse kuduza ibiciro kandi ku isoko mpuzamakungu byaraduze aha yayatumwe ko n'abakenguza amateka ku bakantu heze
aho nyine ndi muri Tanzania ngira n'indiye tide kuya mega muri Tanzania ubwo sivyo bigiriye reka ndabe mu Rwanda naho j'envoye mon chauffeur kubaza umushoferi w'umuministre Rwanda twari kumwe muri iyo nama mbariza mu Rwanda byifashe gute ibiciro mu Rwanda ni 188 esas mazutu ni 448 3.5 bituruna oturi ya 3.6 mazutu bituruna oturi yayo nk'ubu ndafise pressure ngo tudugirize strictire les importateurs wewe nta kindi araba ndugiriza kuko paske yo nivo mvuza makucaduze
uwizaje n'ubushikanganje burari gitoro yemeza ko igihugu gitakaza amamiliyari ya 3 yose ukwezi kubera hari amatagisi cyaheze
ugacomba muri Tanzania kandi ariyo hagufi y'inya igitoro kirazimbye byumvikana ntacyo tutariko turakora kugira bene igihugu borohegwe je vous apprends que dufise amapwe amamwe twaheje ku mataxi du par mois ubundi ko ndavuga turiko duhomba 3 billion par mois kugira igitoro kigume kikiri kwa ya prix à la pompe i Bujumbura benshi harabibaza cotuma kija kuri iyo prix nkijya yo muri Tanzania mugabo kikaboneka bakibagirwa yuko gishobora gutuma d'autres produits tributaires ku gitoro zose ziduga gushika ku biharage gushika ku munyu gushika ku madeplacement mubona n'ibiyeri umwanya w'iyo nawe agisomye azoduza ikiyo cy'ibiharage
ubundi hari amafaranga yagenewe kugura igitoro cy'intega bizoza cyikorwa ko mu gihe cya Kenya ubibigaga birera nk'uko umushikanganje abyemeza
aho isonga sevure twari dusanzwe dufise amareservoir y'igitoro nk'uko kandi turafise Bujumbura nta gitoro dufise ntabwo amareservoir tuvuga nta yahari ariko turiko turi gukuntu tuconstitue effectivement le stock stratégique y'igitoro ngaha ukuntu wabwira yuko le stock carrément ishobora kuba yarahize
ubukene bw'igitoro bwatumye ibiciro byo kwiyunguruza biduzwa kugera ku mafaranga 2,000 ku ngendo ndende hagati y'intara n'izindi mu gihe mu mijyi ya Bujumbura na Gitega mu nkengera zaho ingenzi za bw'ijwi rya Amerika ku biciro ku mapikipiki tukutuku no mu matagisi byadugijwe hagati y'amajana 3,000 bamwe mu bacuruza igitoro batashimye ko umwidondoro wabo uje ahabona bemeza ko ubukene bw'amafaranga y'agaciro canke yo kutayahabwa ku gihe n'ibanki nkuru y'igihugu ariyo mpamvu nyamukuru ituma igitoro gikena eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Eroje wirikaneza urakenuye muri ekose kuva ejo kwa Mungu hari kwarabera inama ya ONU igira 2026 kwihindagurika igibihe ibihumbi n'ibihumbi by'abantu nibo bitabiriye iyo nama izwi ku izina rya COP conference des parties uno munsi by'umwihariko ababonanye ni abakuru b'ihugu n'amareta izo vigwirwa muri iyo nama Venuste Nshimimana yabajije Madame Liliane Binego umushakashatsi muri kaminuza ya Coventry mu Bwongereza mu byerekeye ubuhinzi n'amazi
Murakoze Venice.
Imwe mu ngingo zigirwa muri iyi nama harimo gukora ibishoboka kugira ngo igipimo cy'ubushyuhe bw'isi kitarenga igice cya rimwe n'ibice bitanu. Abakuru b'ibihugu bahura kuva kuri uyu wa mbere, urabona bazabyumvikanaho?
Kumvikana ntabwo ari ibintu byoroshye. Nkurikije ibiganiro Perezida Joe Biden yagiranye n'abanyamakuru ejo ku cyumweru, we yavugaga ko kubera ko Amerika ya Trump yari yavuye muri ibi bintu by'amasezerano ubona byose asa n'ubinenga, we rero ubu ngubu yabigarutsemo. Akaba yaravugaga yuko bagomba kwiba n'uri ibintu byo kugabanya imyuka yangiza ikirere, ko amasezerano ayo ari yo yose yakorwa agomba gukurikiza uko ibihugu byanduza, akaba ari nako bigira byitabira kugabanya ibyo byuka. Yibanda ku bintu byo kugabanya biriya bintu by'amakara bakura mu nda y'isi, akavuga yuko bagomba kwankuraja ibintu byitwa biriya bya renewable energy nka bya bindi byo gukoresha twatubati bacomeka dukoreshwa n'icuba. Akavuga rero yuko amasezerano ayo ariyo yose agomba gukurikiza, idomo igihugu kizajya gisinya amasezerano gikurikije uko gisohora ibyo bigaze byangiza ikirere.
Tufashe nk'amasezerano yashyiriweho umukono i Paris mu Bufaransa. Aya masezerano yateganyaga ko mu mwaka w'2020 hagombaga gutangwa miliyari ijana z'amadolari, ayo mafaranga agahabwa ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kugira ngo nabyo bishobore kugira uruhare mu bikorwa bibungabunga ubusugire bw'isi. Ayo mafaranga yaba yaratanzwe?
Ntabwo nabyemeza neza ko ayo mafaranga yatanzwe, kubera ko ibihugu byinshi byagiye byemera ko bizayasura. Ahanini ntabwo bayatanze, ntabwo amafaranga nta cyemeza ko yasohotse, bose baseta ibirenge. Muri COP26 ya Glasgow wenda hashobora kuvayo icyizere, dushobora kugira icyizere yuko bazongera bagasubukura abo bagenda baseta ibirenge gutanga amafaranga. Ni uko Ubutaliyani cyo ku cyumweru biyemezaga yuko biyemeje kongera amafaranga agomba gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bikigerageza kwikura mu bukene kugira ngo babafashe nyine nabo bagabanye babakuri bayashyire mu bikorwa byerekeranye no kugabanya imizamukire y'ibicumi y'ibyo byuka bibi byangiza ikirere.
Zimwe mu ntumwa za Afurika ntabwo zizashobora kuza muri iyi nama y'i Glasgow kubera ko zitikingije icyorezo cya COVID-19. Kuba iyi nama y'i Glasgow izafatirwamo ibyemezo bikomeye, Abanyafurika badahari ku bwinshi, kandi ibihugu bya Afurika bidahumanya ikirere cyane, aho si ukugosorera mu rucaca?
Oya, ntabwo ari ukugosorera mu rucaca, kubera yuko nubwo bwose hataje abantu benshi baturutse muri Afurika, ariko hari nk'abahagarariye ya miryango minini minini y'Abanyafurika nka OUA na SIA Platform Regional. Ariko rero si ukuvuga ko wenda ari ukugosorera mu rucaca ko badahari, ariko barabikurikiranira hafi. Urabona n'ikoranabuhanga ibintu byateye imbere. Nubwo Abanyafurika badahari, ama organization ari ahangaha bariya bari ku isonga bashyira pression kuri aba bategetsi ngo bahindure imyifatire, bahindure imyumvire, bajye ku bikorwa. Abenshi urabona baburanira nka biriya bihugu nyine biri ibihugu bya Afurika, ibihugu byo muri Asia bitari biriya nk'Abashinwa, oya, baravuga bya bihugu bikiri mu iterambere bigerageza gutera imbere. Bavuga yuko ayo mafaranga bagomba kuyasohora akazajya gufasha ibyo bihugu. Urumva rero bahari badahari barahari.
Mukora ubushakashatsi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, mukanabukorera muri kaminuza ya Coventry mu Bwongereza, mubona imihindukire y'ibihe yaragize izihe ngaruka ku mibereho ya buri munsi y'abahatuye?
Urabona forana n'abahinzi, kubera ko nkora mu bintu by'ubuhinzi n'amazi, abahinzi nkorana nabo ubona bakubwira bavuga yuko iyi mihindukire y'ikirere yabagizeho ingaruka, kandi nubu biracyabagiraho ingaruka, kuko bo nibo babibona, nibo babizi kurusha n'abo bategetsi bafata ibyo byemezo. Bakubwira ko nk'urugero batagishobora kurikirana amasezo y'ubuhinzi bwabo kubera yuko hari ikinja ko nkabona ikirere cyabaye kizundi cyabaye kiza ugasanga imyaka yabo ko ntabwo ikurira igihe ntibaterera igihe ntibashobora gusarura igihe ugasanga rero ibyo bintu byo kutizera ikirere nkuko mbere babikoraga mu bumenyi bwabo bwaje bwa gakondo bwa gihanga ugasanga barakurikira wenda ibivugirwa ku maradiyo rimwe na rimwe ntibabyumve neza ugasanga rero yongezeho ingaruka nini cyane mu byerekeye imirimo yabo y'ubuhinzi n'ubworozi n'amazi agenda akama murabona ibiyaga birimo kugenda bikama ya mugabane wacu wa Afurika ibyo byose biragenda bigira ingaruka ku bahinzi
naboros Lidiane Minego umushakashatsi muri kaminuza ya Coventry mu Bwongereza mu byerekeye ubuhinzi n'amazi ndagushimiye cyane ku bwaka kanya uhaye ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda bamwe mu Barundi bari barahungiye mu bihugu nka Tanzania, u Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo na Uganda mu 2015 bariko barahunguka yamara ha ruhande y'abahunguka harabandi bavuga ko kuri bo igenya kuri cyo gutahuka kitaragera mugenzi wacu Frederic Mundikije yadutumiriye Abarundi babiri bahora baba mikambi impunzi ya mahama mu Rwanda umwe muri bo ni David Ngarura aracari muhungiro imahama nyene mugihe Leopold Maruha wewe amaze imyaka ishika kuri 3 yaratahutse mu Burundi avuye mu kambi ya mahama Maruha ni nawe atangura tubwira ingene ariko arasubira mu buzima bwa minsi yose kuva ashitse mu gihugu cyo Burundi
cyambere nasinye nyakwa Frederic nkaba ndamukije David Ngarura turi kumwe muri kino kiganiro abandamukije n'abanyumva bose nuko yivuze nitwa Maraho Leopold kandi umwe mu bahungutse bari barahunze 2005 bahungira mu gihugu cy'u Rwanda muri zeyo biganye ndaheze ya Ruhengeri kaminuza ya Ruhengeri niho nahejeje hanyuma tumaze gutaha twatashe muri 2020 umwaka uheze tutashe twashyize mu gihugu gusubira mu buzima busanzwe si ikintu cyoroshye kuko iyo umuntu ahunze atakaza byinshi ibyo byinshi rero utakaza biragoye kugira ngo bisubira mu mwanya muto cyane wambaje uti mbega ubu ubona ufise ubuzima nk'ubwo wari ufise kera yandi aragira maze umwaka umwe ntashe urumva turacyarondera turacyagerageza gusubira mu buzima busanzwe nakubwiye ko atari ikintu cyoroshye narashyitse ubushobozi nari nakuye mu Rwanda ndayigirisha ndayirondera ikivalanse barayemera hanyuma ubu umuntu aguma arondera akazi cyangwa aguma arondera icyo akora nubwo kitarabona ko ikintu cya mbere kinezera ni ukuba uri iwanyu hajya iwanyu haguma ari iwanyu naho wowe ugahaga uri mu mahanga amahanga arajyana nje rero ubu ni ukuri ndashima cyane kuba ndi mu gihugu nta muntu anyiruka ko abanyagihugu nasize ngaha ngasanga anyakiriye neza nta urajya umutima turagenderanira
Leopold Maruha mwatashe nk'uko mubivuze mwaka uheze icyo gihe abatari bake bari bakigonanwa badashaka gutahuka murashaka kutubwira ikintu cyabajijuye kugira ngo muce gutahuka icyo gihe
ego jewe nubwo nari mu buhungiro twaraganira n'abantu benshi bari hano mu gihugu bari basigaye mu gihugu twaraganira tukavugana bakambwira nkababaza uko hameze nkababaza uko nawe nk'umunyamakuru abizi 2015 sekirite ni umutekano wari wifashe neza tuvugisha icyo ukuri byari bigoye rero nicyo cyari cyatumye duhunga twasanga tw'umutekano rero tumaze kumva yuko ibintu byahindutse umutekano wagarutse amahoro yagarutse kuko nakubwiye ko uri hari nashobora kuguha amakuru y'ukuri kuko nayo abazi rero nje naganira cyane cyane n'abantu bari mu gihugu twaraganira kubesha bavuga ati mu hafe ibintu bimeze neza kandi narumva n'abataba bavuye Tanzania ko Tanzania bo bari baramaze gutangwa hano muri Kenya ndibuka rero bari batangwa gutaha bava muri Kenya niyo twaraganira benshi bakambwira uko umutekano umeze hama amaze kumva ko umutekano umeze neza cyane cyane nk'uko nari nk'uko nabivuze na mbere umuntu yari yahunze kubw'umutekano si jewe sinari nahunze kubw'ibibazo bya politiki kuko politiki ntiyandaba cyane ntiyandaba nahunze kubw'ikibazo ibibazo by'umutekano rero maze kumva ko umutekano wagarutse niho havuye ingingo kuko nuraba ngataha
namwe David Ngarura mwebwe muracari mikamye mahama mwaragi mashuri mwarangiza mwarabonye abatari baki mu bana abatahuka eka n'abandi bavuga ko ataragira gutahuka mwebwe kuri icyo kibazo mu hagaze he
murakoze cyane reka mubivuze nitwa David Ngarura hariho kini kinimana n'iterekira nyongera ubundi pasteur David Ngarura hama ndaramukije cyane nyakubahwa menyesha makuru kandi ndaramukije nzaje mara hari report hama muri make kimi imana yo fitije ubuzima hama ikindi kuba niri mu buhungiro burya umuntu wese niwe yimenya kandi umuntu wese niwe amenya ko umutekano we wifashe hama muri make jewe ndamaze imyaka irenga itandatu ndi mu buhungiro nashoboye kwiga amashuri muri kaminuza yo ngaha mu Rwanda campus y'Igisenyi ndarangiza ama muri make abataha murumva marayivuze neza hari abantu bamuhamagara abamubwira amakuru y'uko umutekano wiwe umeze neza ariko murumva ko n'abandi bose bisaba ko bakora ku mutekano wabo umeze neza ku buryo barataha ni byiza ku bataha bava muri Uganda ku bataha bava muri Kenya no mu Rwanda no muri Tanzania ni byiza ariko urumva ko umuntu ataha ari uko yamenye ko umutekano we umeze neza twebwe nubwo ubuzima bw'umuhungiro butoroshe ntabwo umutekano wacu tubona ko ubwo wifashe neza bitahutse kuko barabizi neza ko umuntu wese agira gituma ahunga kandi murabona maruha yapfa i Bujumbura ariko i Burundi ku sinyara zitandukanye kuri menshi twumva nubwo abenshi bavuga ko ari ibihuha ariko hariho ibintu bafite icyemezo ariko twumva mu ntara zitandukanye ugasanga hariya abantu baranyuza abantu hariya barica abantu hariya rero wumva ko ashobora kuba yarose amakuru y'umuryango we Bujumbura ariko mu zindi ntara abenshi baturukamo usanga bamwe umutekano nturaboneka ku buryo
ari kintu David Ngarura cokorwa gushika mu Burundi cyanki ikintu darongo i Burundi bokora kugira ngo bajijure nabo barundi bose kugira ngo batahuke kuko tubazi ko abategetsi mu Burundi bavuga ko Burundi ari ubwa barundi bose atarakuvangura hari ikintu cokorwa kugira ngo abarundi batarakahuka bashobore kujijuka batahuke mu gihugu cyabo cy'amavukiro cyabiyorotse
biroroshye cyane ariko nubwo tubishaka muri make ikintu mukuru cyotuma impunzi zitahuka ndetse n'akamo k'abayobozi b'igihugu kakumvikwa cyangwa kumvikana cyane ni uko hotunganywa inzego z'umutekano kuvuga abasirikare n'igipolisi akaba aribo bacungera umutekano ariko ndagira abandi bantu bitwa ko ari abasivile bacunga umutekano kuko bajya nyine nibo bononera igihugu nibo batobera igihugu ikamukiza bakaba bajeje umutekano ariko atari bo basanga nibo batumye ibintu bitagenda neza icyo cya mbere ni uko muri make imbonera kuriko zambura ibirwanda kuko amakuru menshi yo kwizera kandi y'ukuri kuba abantu benshi bagiye bahunguka bakitagirwa nabi n'imbonera kure nta muntu nta musirikare nta mupolisi igeze agira na bumunyagihugu cyangwa umuntu yahungukose rero icyo cya mbere cya kabiri ni uko bene igihugu cyangwa abayobozi b'igihugu duhere kuri perezida n'umushikiranganji wari hagati yoza agasanga impunzi aho ziri z'abarundi kuko nabo ari umurundi kuko byamenyekana narindi hagasigurira izo mpunzi z'abarundi ingene umutekano wifashe bakamubaza ibibazo hama akarekana ibyemeza neza ko umutekano hari hama icyo gihe aba impunzi zishobora gutahuka ariko
David Ngarura hari abategetsi baserukira leta bahora baje muri ayo makampi bagasigurira impunzi ivyiza byo gutahuka mu yucazi barutse
cyo bwanje nta muntu umutegetsi araba mu Burundi gaze mu kambi ya mahama ngasobanura impunzi ko zikwiye gutaha nta urakonyoraho ndabona keretse baba barahaje akabona ariko nubwo bari barahaje nakeza kubimenya kuko ndi dafite association magarari y'abajene kandi iragutse cyane amaze kugera mu Buganda n'ahandi hose ntekereza kubimenya kuko ndazi matumirwa nariko baba na umuntu umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi cyangwa intumwa cyangwa ambasaderi dufatse arazi gusobanurira impunzi ko Burundi hari amahoro abataha bataha kuri telefone bataha bambumbu k'umutekano wabo bamaze gutunganywa neza ariko ntabwo ari muri rusange.
Akabirunga duje dusozera makuru n'ibiganiro twe twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri micro mari kumwe na Jodiane Nahazwe. Ibiganiro n'amakuru byari bihagarikiwe na Frederic Mundikije byashizwe hamwe na Fatuma Alimasi Kalala twembi ku izina rya bagenzi bacu tukaba tubikiranuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo mwimuzi yose naho ubutaha mubandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.